Ivyo biro vyo kwibuka abanyeshuri b'abatutsi biga ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kibimba komine Giheta intara ya Gitega vyabere ku cibutso cabubakiwe kirahitwa kwibubu vyatangujwe n'igisabisho co kubasabira hakurikira gushingoriza amashugwe n'abaserukira abavyeyi baburiye kuri iyo lise ya Kibimba abaserukira amashirahamwe yamirira kuriho nyabwoko abacitse ku icumu na bamwe mu bashinga amateka bato Simoni Suguru aserukira ishirahamwe ry'abavyeyi baburiye mu Kibimba aratubwira ibitigiri vy'abana bahagu acagira katanga impanuro kubicanye
abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu abantu bagifise agatima kukwica bene wabo kugituma ico ari cyo cyose barakwiriye kwisubirako bakabihebe bakibuka ko bakiri ku isi bagatekereza ntibasesa amaraso ya bene wabo kuko amaraso ni mabi kandi arahuma wayakoze ntamwerera kandi ntaca yakuramwo ndetse ubwoba n'amaganya agumya gushika apfe
kuko kwica umuntu n'ububwe gito yibagize umuntu iyo yavuye ahari niyazobarejo
Simoni Suguru aremeza ko yizeye ko Severe izokora ivyijejwe ubutungane bukaja habona ariko kandi arafye n'amakenga ku butungane
ikidutera amakenga ni gihe ibikorwa bizoba bigeze muri sentare mpana vya Burundi bwavamo tuzi nyene rero bizoca bigenda ariko kuri twebwe ababyeyi babuze igihambaye nuko twobona by'ukuri ku butungane ngane buri ko burakora bimwe biboneka kuri bose bwongera bucira imanza bo bose batubahiriza agateka kazi na muntu kugira bo bose bihaye uburenganzira bwo kwica abantu bateshwe bate dusavye ko leta ariyo yobidukurikiranira kandi ngira sababyeyi babuye abana ngaha mu Kibimba bonyene babisaba
Lotea niyo nkura serukira se Genocide Cimosati
ikibabaje rero nuko hanini abakoze iryo shano ry'amashano kibure ababararitse batarahanirwa ivyaha bakoze hakurikijwe amategeko mpanavyaha agenge iki gihugu twasangijwe n'Imana tutibagiye n'amategeko mpanavyaha mpuzamakungu turi ngaha kuko twiyemeje kandi dusubiye kubemerera kuzokwama tubavugira mu guharanira ubutungane bushingiye ku kuri ubutungane mpanavyaha mpuzamakungu ubutungane nibwo bwuzuriza iyi ibara ryaguye amaraso agaseseka
Simoni Suguru yasavye leta kureka umugwi waonera kurakora amatohoza kubwicanye bwabaye kuva mu 2015 kwinjira mu Burundi bagakora ndetse yagize n'ica saba ku biganiro bihuza abanyepolitike aho akemeza ko ivyo ari vyo vyokomeza amahoro mu Burundi
kubangira kwinjira mu gihugu sumuti na buhoro buhoro kuko baca baguma bibaza ko hari ivyo bagomba kubanyegeza ariko twizere ko leta iri kirabikurikirana ku neza y'igihugu na beneco tuboneyeho akanya kandi ko gusaba yuko bya biganiro bya politiki byariko birabera iharusha ko byobandanya bigahera ku neza yacu twese kuko hagati y'intambara n'amahoro twibaza ko atanu umwe atabona ico yotori carico kuko ayo mahoro ni yazotuma tubaho neza tukabandanya n'imigenderanire myiza n'abandi
Terence Mushano icegera cy'umukuru w'urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bw'agahomerabunwa n'ayandi mabi mu Burundi nawe nyine navuga ko abanyapolitike bo badindiza ubutungane abanyagihugu bari bakeneye
abanyapolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere gose bitevye ntacyo byo batwara abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye ababo ingene byagenze batunganirize impfuvyi batunganirize abapfakazi n'abapfakare
naho kumarize maze imisi zivugwa ku vyibutso by'abantu bishwe ikivunga Terence Mushano amenyesha ko abantu bakwiye gutandukanya ivyubatswe imbere y'amasezerano y'Arusha n'ibiriko bigeragezwa kubaka inyuma y'amasezerano y'Arusha akaba aterekanya ko umugwi Severe ari uzokubaka ikibutso kimwe cyo kwibuka abarundi bose bishwe ikivunga biturutse ku njyane z'amoko abo banyeshuri b'abatutsi bagandaguwe itariki 21 gitugutu umwaka w'1993 umunsi Melchior Ndadaye yari yatorewe kurongora Burundi agandagugwa abanyeshuri batuririwe muri sitasiyo itanga ibitoro aho nyene mu Kibimba aho bari bugaraniwe igandagwa rya Melchior Ndadaye ryakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwaciye bwaduka mu mihingo nka yose y'igihugu butuma kandi ibihumbi n'ibihumbi iby'abarundi bahunga igihugu igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.